Zingurura ku gicapu cya 15. Wa muhungu w'ikijuju naha tari bwashike muhira, se wiwe yamubonye akiri kure acamenya ko ariwe. Yaciye agenda arirukanga kumusanganira. Wa muhungu aramubwira ati: "Data, nacumuye ku mana yo mwijuru no kuri wewe nyene, ntibikimbereye ko nitwa umwana wawe." Ariko se yaciye abwira abakozi biwe ati: "Nyaruka n'ingoga, muzane impunzu nziza mu mwambike, n'impeta ku rutoke, hamwe n'imweto mu birenge." Acyababwira ngo bategure umunsi mukuru, barye bahimbarwe banezerwe. Ntiworaba byari byiza cyane. Arababwira ati: "Uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahabye none arahabutse." Nuko baca baratangura kubyina bagira umunsi mukuru hambaye. Mukuru we yarapfuye mu murima, yumva imbyino n'imyironge n'imihamirizo abantu batamba, abaza umwe mu bashumba base ati: "Ibyo numva ni biki?" Baramubwira batumwe murumunawe yaje, kandi so yaciye atanga itegeko ko babaga yashuri inutse kugira ngo tunezerwe. Maze wa muhungu arashavura cyane. Wa muhungu mukuru acagenda abwira se ati: "Urabona iyi myaka yose nagukoreye, ibintu byose wantegetse narabikoze, ariko nta n'umunsi n'umwe wigeze umpa n'agasuguru ngo nanje nezeranwe n'abagenzi." Ati: "Ariko uyu muhungu wawe w'ikijuju amaze kwayesha ibintu byiwe ubuhumbu, akanywa, akaboregwa, agakora ibintu byose bibi bibaho, yaje none raba umugiriye umunsi mukuru umubagiye imfizi." Nuko se abwira umuhungu mukuru ati: "Mwananje, wewe turamana iminsi yose, kandi ibintu byose byiwanje nibyo byiwawe. Nuko rero biratubereye yuko tugira umunsi mukuru, kuko murumuna uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahabye none arahabutse. Mugenzi wanje, weho ubunusa nande muri aba bavukana babiri? Mbegusa na wa muhungu mutoya yacumuye mugabo akamenya ko yakoze nabi hanyuma akihana? Cyanke umeze nk'umwe mukuru yashavujwe n'uko yumvise ko se yamubagiye ishuri inuze kuko yagarutse avuye mu bapfuye? Mugenzi wanje, ijambo ry'Imana ritubwira mu cete cya mbere cya Yohana igice cya mbere ku murongo w'icyenda ngo: "Nitwa turi ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi gororoka. Ibyo nibyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose." Wa mwana w'icangazi yarabonye yuko yakoze ibitabereye, aremera arahindukira arasaba se imbabazi. Mugenzi wanje, iyo natwe twacumuye tugahindukira tugasaba imbabazi ku Mana iratubabarira.